kindi kikiture amakuru mu kirundi
ndabaramukije ndabayikaze muri ano makuru na makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ineguro y'amafaranga itegekanijwe gukoreshwa mu mwaka w'amafaranga w'2024 ushira wa 2025 yarayisubiwemo bikaba byashikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu. Amafaranga yari yitezwe hakiba ineguro ya mbere ngo ashobora kugabanuka ibice by'ijana 8 n'ibice 97 muraja kuvyumva muri aya makuru. Amakambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu ari mu gihugu kibanyi cha Tanzania gushika manga ya agwiriyemo abarundi ngo agiye kugagwa mu mwaka uto 2025 bikaba byashikirijwe mu nama igira 2025 y'inyabutatu na leta ya Tanzania harimo igihugu c'u Burundi nayo ubuyobozi bw'intara ya Bururi buriyamiriza ingendo y'ukwagirizanya uburozi iriko irarangwa hagati y'imihana imwe muri no minsi izongo bishobora guhungabanya umutekano w'abantu. Mu nkuru y'imico kama uruganda rwa Radio Indundi kitwe rubashikiriza buri wa gatanu uwo munsi tubayagira ukubeza umubiri hakoreshejwe ubuhinga kama Matia wana Yesu niwe karatuma amadwa bashikira Krista Rizalimana nje ndiko ndabashikiriza ya makuru twese tuti sangwe kazi
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabaramutse ubu naho mwidonido ryano makuru. Amakambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu yo mu gihugu cha Tanzania agwiriyemo abarundi ashobora kugagwa mu mwaka uza 2025 hamwe umugambi wo gutahukana impunzi zigera ku 300 kundwi woshigwa mu ngiro. Ibi ni bimwe mu byapfunditswe mu nama igira 2025 y'inyabutatu igizwe na leta ya Tanzania, Burundi hamwe n'ishirahamwe rijejwe gutahukana impunzi yabereye I Bujumbura muri Nondwi. Nubwo biruko abarundi bagera ku 13,000 n'amajana 95 nibo batahukanywe ku bushake bwabo mu gihe hari hitezwe 36,000 uyu mwaka. Ni inkuru ya Hozerine Munezero.
Bimwe mu byavuye muri iyo nama harimo umwihwezo werekana ko ibitigiri by'abarundi bahunguka ku bushake bidashemeye. Aha Nesto Bimenyimana yashikirije icegeranyo c'iyo nama akavuga ko hakenewe izindi nguvu mu guhimiriza abo barundi kugira bashobore gutahuka mu gihugu cy'amavukiro.
Ibitigiri by'abahunguka bibandanya bigabanuka, ibisigura ko hakenewe ubundi buryo bwo guhimiriza impunzi guhunguka. Impunzi z'abarundi ziracagonanwa guhunguka. Ikindi uko akiri bitigiri bike by'abahunguka gusaba uburyo bungana n'uko akiri bitigiri binini.
Kubw'ibyo umushikiranganje w'intwari w'agati mu gihugu Martin Niterete nabanegura ko ivyari vyitezwe muri uwo mwaka w'2024 bitashizwe mu ngiro.
Muri uno mwaka abahungutse bagera ku 13,000 n'95 ku bagera ku 36,000 bari bitezwe, ni ukuvuga 2,000 ku ndwi.
Nubwo biruko Niteretse ashimishwa n'intambwe umugwi w'abahinga washikirije ku mwaka uza 2025 hashobora gutahuka abagera ku 300 ku ndwi. Ibi bigatanga icyizere kwa makambi y'impunzi nka Nduta na Nyarugusu ashobora kugagwa.
Turashima intambwe zatewe n'umugwi w'abahinga wo gutegekanya guhungura abagera ku 300 ku ndwi bagashikira mu masite y'ifata kibanza ya Gitara na Nyabitare. Ibyo mbere byo natuma umugambi wo guhungura impunzi unyaruka, naye makambi barimwo akugwa kwa mukiringo gito
danze mbele tefezonapu.
Na userukirishira hamwe rijeje gutahukana impunzi HR mu Burundi Brigitte Mukanga ashikiriza ko guhungura impunzi konyene bidakwiye, ahubwo habwirizwa gutegekanywa uburyo burama butuma bahungutse babandanya kuronga uburenganzira mu bisata bitandukanye nk'inyigisho, ukwivuza, uburaro n'ibindi. Kuva atangura umugambi wo guhungura abantu ku busake bwabo muri Nyakanga mu mwaka w'2017 gushika ubu hamaze gutahukanwa bagera ku 178,000 367,000.
Hozerine Muneze urakenuye ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Bururi aho ubuyobozi bw'iyo ntara bwiyamiriza ingendo y'ukwagirizanya uburozi iriko irarangwa hagati y'imihana imwe muri no minsi. Ibyo bishobora guhungabanya umutekano w'abantu nk'uko bimenyeshwa n'abanyagihugu. Ubu hari abavuga ko batangishwa amafaranga kugira hagaragazwe abikekwa kwicaha. Mu itangazo yashyize ahabona kuri uyu wa gatatu Buramatari waho yagabishije abo bose bafatwa bari muri iyo ngendo. Idonido na Jotamu iratuzi.
Iyongezo yo gututumura amarozi yadutse haraheza amezi nk'atatu aho mu ntara ya Bururi nkuko abanyagihugu baho babyemeza. No mu ntwaro muri iyo ntara bavuga ko bigwiriye cyane mu makomine ya Bururi, Vyanda, Songa na Rutovu bigakogwa n'abanyagihugu bafatanije na bamwe mu barongo ya madini n'intwaro maze bagahamagara abanyamahanga nk'abatanzania n'abava muri Nigeria ngo babatutumurire ibyo birozi. Mu kwezi kumwe abantu barenga 10 baramaze gututumugwa nkuko mu ntwara hibururi bavyemeza. Nubwo atawuragirirwa nabi abatutumuwe bamwe ngo baramaze kuja kwitwara kubajeje intwaro bavuga ko basigaye barabwa nabi mu kibano. Ikindi nuko hoba hari n'abajeje intwaro babigiyemwo babifashe nk'uburyo bwo kwicira amafaranga kuko haharugwa ko abashaka gututumuza umuntu bari amafaranga arenga 700,000. Ivyo vyose bikaba arivyo vyatumye buramatari w'intara ya Bururi Leonidas Bandenzamaso abikishije mu itangazo ryo kuwa gatatu w'inondwi agabisha abajeje intwaro abiyita abatutumuzi n'ababatumira kuzofatwa ari muri ivyo bikogwa yita ko bigayitse ko azohanwa hisunzwe amategeko y'igihugu.
Shotan iratuzi urakoze. Leta y'u Burundi yarayisubiyemo integuro y'amafaranga itegekanya gukoresha mu mwaka w'amafaranga w'2024 ushira w'2025. Integuro y'ibwirizwa risubiwemo yashikirijwe mu nama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu. Amafaranga yari yitezwe haki integuro ya mbere ashobora kugabanuka ku rugero rwa baba ibice by'ijana 8 n'ibice 97. Mu cegeranyo gisozera iyo nama shikiranganji, umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yatangaje ingingo shasha zafashwe mu yegeranywa n'ikoreshwa neza ryayo mafaranga. Kurikira Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta.
Uburyo bwiteze kwinjira mu kigega burenga gato imiliyaridi 4,211,000,000 mu gihe mu ntango hari hitezwe ayarenga gato imiliyaridi 4,462,000,000. Ayazokoreshwa arenga gato imiliyaridi 4,417,000,000 mu gihe yarategekanijwe gukoreshwa mu ntango yarenga gato imiliyaridi 5,075,000,000. Ni ukuvuga ko azogabanuka ku rugero rw'ibice 107 n'uduce 14. Igihengeri kirenga gato imiliyaridi 500,000,000 mu gihe igihengeri cyo mu ntango cyarenga gato imiliyaridi 449,000,000. Ivyo bihariro byose bikaba bishobora guhinduka gato mu gihe ihinyanyugwa ry'iyo nteguro y'amafaranga rikibandanya guca mu zindi nzego z'igihugu. Ingingo zimwe zimwe zarahinyanyuwe, izindi nshasha zinjizwamwo, zikaba hanini zijanye ni kugwanya ubusuma mu itozwa ry'amakori n'amatagisi, kwagura ahatozwa amakori n'amatagisi, gukingira amahinguriro yo ngaha mu gihugu, korohereza abazana imitahe mu gihugu, gutegeka bene gihugu batagira amashyirahamwe abavuza, kugura agakarata ko kwivuriza, ko kugwanya ubusuma mu itozo ry'amatagisi nyongeragaciro, kugwanya uruhombo ruva ku bubeshi bwerekeye igiciro cy'amazu agurishwa, gukurikirana neza inyene amafaranga ya leta akoreshwa n'inzira bifata, kugabanya ingendo haba hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati, hagakogwa izikenewe kandi zifise inyungu ntasubirizwa ku gihugu, gukoresha ububasha leta ifise mu kwishuza ibirarane by'amakori, kubahiriza ikirangaminsi kwitegurwa ry'amafaranga leta ikoresha.
Radio Indundi Culture.
Hajyo Indundi ikitu hano makuru tuyabandanirize mu ntara y'Abubanza. Intete z'ibigori zavuye mu bubiko bw'ikigo Anagesa byatanguye kugurishwa ku banyagihugu bo muri komine Bubanza kuri uyu wa gatanu. Ikiro kikaba kigugwa amafaranga 200,000 mu gihe cyagugwa amafaranga 300,000 ku isoko. Abaguzi barashima ico giciro cashinzwe na leta, basaba gufasha kugira ico giciro cubahirizwe. Ni nkuru ya Alex Nkeshimana akorera hi Bubanza.
Izo ntete z'ibigori zashikanywe muri komine ya Bubanza hari wa gatanu. Abaguzi bari bitabiriye ubwo buguzi, ariko ikiro kimwe cy'izo ntete cyagurishwa amafaranga 200,000. Abaguzi twavuganye barakenguruka ko icyo giciro ari cyiza cyane gusumba intete zigurishwa mu isoko ya Bubanza, aho ikiro cy'intete kigeze ku mafaranga 300,000. Abajeje intwaro twasanze barashima yuko leta yazaniye ivyo vyimbugwa abanyagihugu mu gihe ariko biraduka ku masoko. Abaguzi basaba yuko icyo giciro co gumuko, ntihagire abadenaza bazobirangura ngo bace bikika mu kiza baduze ibiciro. Izo ntete ntawurekuriwe ibiro birenga 250,000 bikaba bizogurishwa gusha ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere. Mu nyuma abadanaza ngo bazoca bashikirwa nk'uko tubibwirwa n'uwaserukiye ikigo Anagesa muri ubwo buguzi buri kobera muri komine ya Bubanza kuva kuno munsi wagatano Alex Nishimani Wanza Radio Indundi Kitwe
tubibutse ko mushikiranganje mu vyajejwe harimo burimyi mu itangazo yashize abona kuri uyu wa kabiri yari yavuze ko mu ndwi zibiri atamucuruza arekuriwe kwegera ahariko hagurirwa ibyo bigori Prosper Dodiko yavuze kandi ko atawurekuriwe kurenza ibiro 25 uzofatwa ariko agurisha ibyo bigori akuye muri anagesa azofatwa nk'uriko yiba leta uwo mutegetsi yasabye abajeje intwaro gufasha muri ico gikogwa ishiramwe mpuza abatwa Inproba rihamagarira abatwa kwitorera abazobaserukira mu matora y'umwaka w'2025 mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka mu nama ya bose yo kurabira hamwe ibyaranguwe muri uyu mwaka w'2024 urongoye ishirahamwe Inproba Vitali Bambanze akaba yagarutse kuvyo umukuru w'igihugu yabemereye nko kuronswa amatongo n'ibindi ariko agahamagarira abiyitirira abatwa atari bo kuvavanura niyo ngendo na cane cane nk'abiyandikisha mu nzego zo kwivuna abansi tumukurikire
giye kuja mu matora y'ibihumbi 2025 murazi ko mwibwirizwa shingiro bavuga ko hariho abateza guserukira abatwa mu nama nshinga mateka n'amahenguza amateka ivyo navyo bigategurwa hitunzwe amashirahamwe aserukira abatwa gusumba ayandi kandi mwitiza intonde kazo dusekera mu namashinga mateka na nkinzu mateka zikaba zizotanga na kagere rero kuno munsi ko abaserukira batwa mu ntara zose bitorera bunyene abazobaserukira no kwiyumvira ibindi bibazo bihanze abatwa turaje nk'ibyo nyakomwe w'igihugu yemeye getwa ko turahimbaza umunsi mukunguza amakungu ahere wasangwa gutaka mu rugigi umwaka wahera hama tukaraba neza ko ibyo bintu biko birashyirwa mu ngiro na cyane cyane nk'ikibazo cy'amatongo ko kiriko kirirwa neza ningene coshirwa mu ngiro tukaraba ko abana bariko bariga neza tukaraba ko mbere na bamwe bakunda kuja mu gisirikare n'igipolisi koko bigenda bifite intumbero igihugu cihaye ko turafise inkuru nyinshi aho usanga mu mihingo imwimwe abahutu canke abatutsi usanga bagiye kwandikisha mu nzego z'igisirikare canke z'igipolisi bigisaba ko jere bigatuma banashaka hariho ibintu bishobora gusanga byononekaye kazasanga bavuga ngo mu gipolisi canke igisirikare hari abatwa bangana gutya kandi abo bantu atari byo koko rero igipolisi n'igisirikare nk'ubwo bwo gusingira umutekano umuntu atanguye kugenda besha n'icyo gihe yateza kuvanwa muri izo nzego mbere binashobotse agahanwa kuko sinzi ngo tuzotunganiza abandi kandi nawe atari intungane
Radio Indundi Culture Nkuru y'umuco kama
Kama tubashikiriza imisi yose ya gatanu uwo munsi tuvuga ukubeza umubiri hakoreshejwe ubuhinga kama umunyakaranga Christine Ndayizeye atanga nk'akarorero k'amavuta y'inka yakoreshwa mu kwisiga ku mubiri agaheza gategurwa ugutandukanye n'ayagenewe gufungurwa uwo munyakaranga ariko aranegura ko kubona uwo muco wo kwisiga amavuta y'inka uriko uraherengetera akabona ko wosigurirwa ugwaruka gubu ino nkuru y'imico kama y'uno munsi twayiteguriwe na Odiro Nkejimana
Amavuta y'inka ni kimwe mu bintu byamye bifise agaciro mu mico y'abarundi hambavu yuko afungurwa aranafise uko anategurwa kugira umuntu ayisige nko kumunyakaranga Christine Ndayize yabisigura
bakamye bagashira mu gisabo haragera iyo yaguyiriye bagaterera abamama canke nabigeme nukuvuga ngo haragera igihe atandukana amavuta akirema hanyuma amata nayo bagaca bayakuramo hanyuma amavuta y'inka nayo baba bafashe umutoto ujya ubigitoki uwo mukano bakawubabura hanyuma bakawusasa ku nkoko cyane ku mahuba hanyuma iryo soro bakaricuka bagaca bapfundikira bakazosanga byaragumye byaramara nk'amezi abiri atatu bari bafise utukoresho bakoresha nka tujya tudukunga akaba aritwo baca baza barahakuriramwo kugira batandukanye yo kwisiga nayo gufungura
muri ayo mavuta nyene y'inka barashiramo ibyo tumamota neza gusumba nk'uko munyakaranga banda nyabivuga
utwo twabya rero nitwo baca bashiramwo cyo bita utumoga neza twari uduti two mu ishamba bamaze kumva urumva ko bakoresha amazuru bakamenya ututi tumota neza
ikindi avuga nuko amavuta y'inka mu barundi baho hambere atisigwa kumwe bivanye n'igihagararo canke uburyo bw'umuntu
dufate nkuko basiga nk'umwami kazi canke umuganwa kazi canke abari mu kigero cy'abatunzi siko n'umuntu mukene yapfa kwisiga kuko yoca hera yisiga nk'uko umunsi mukuru byavana n'umuntu kwasanzwe abayeho
uwo munyakaranga avuga ko ari isano ku kwisiga amavuta yo mu mahinguriro hamwe n'ayinka ariko akabona ko ayinka ari yatacahindura ku mubiri
bari bo nyabo atabindi bintu bibahinduye ariko abantu bubu burumva dukoresha amavuta tutazi nyene bayahinguye ico gituma harabo usanga bamyotse abandi bahindutse umubiri
icanegura nuko amavuta y'inka atakiboneka ku buryo huboneka yo kwisiga hamwe nuko abaruka muri iki gihe batakimenya ko yisigwa mu kubeza umubiri akabona ko byoza biranigishwa
hari bitagisubira inyuma nta bundi buhinga turi bukoreshe kubera n'inka zitugize ivise mu miryango kugira uronke isoro ikwiye no muri iki kiganza nuko ubugenzi imirambi n'iyindi hokogwa yuko kuva mu mashure cyane cyane za kaminuza abakorera ubushakashatsi cyane bagatuma abanyeshuri bugarukana ivyigwa n'ibijanye navyo bagaheza bakagarukana ibyo vyigwa byo kurondera ibyo bya kera byose bakabigarukana
kubera ko ibyo abarundi bawo hambere bakoresha mu kubeza umubiri atari amavuta y'inka gusa mu nkuru y'imico kami zokurikira tuzoganira ku bijyanye no kwisiga gahama nako nyene gakoreshwa mu kwisiga ku mubiri
ni nano ano makuru twari twabateguriye agarukiye ndabashimire mwese mwari muduteza abiri shimiye bagenzaje bafashije kuyegeranya yakoze kandi Mathieu abona Yesu yamfashije amajwi akabashikira Kristalize Harerimana nayo ko ndabashikiriza ndabifurije ibihe byiza murakoze.